Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
Kugeza kuri nta gikombe n'iki cyo mu Rwanda Resport izongera gucaho uyu mwaka. Kuri Resport ni umwaka gutwara ibikombe byose nta kimwe dusigaje.
Ikipe ya Apr mu by'ukuri ihagaze neza urebye impande zose, uhereye ku ba strikers aba muri defenders.
Abo ni bamwe mu bafana b'amakipe ya Rayon Sport na APR FC zo mu Rwanda mbere y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro uza guhuza ayo makipe kuri uyu wa mbere mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abatumviriza. Tuyahere muri Zambia. Bamwe mu bagize umugwi ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ca Zambia bimirije kuja i Dubai mu gihugu ca Emirates Arabes Unis, aha sohorerwa amakarata y'amatora mu matora ategekanijwe itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani kuza. Priskira Isaac harongoye uwo murwi amenyesha ko bazoguma i Dubai gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi kugira bakurikirane ico gikorwa kuva ku ntango gushika aho amakarata yose azoba yakozwe. Imigambwe itavuga rumwe na leta isaba uyo murwi kubahiriza amategeko agenga amatora kugira bahabwe umwanya ungana mu kwiyamamariza mu binyamakuru vya leta. Abanyagihugu ba Zambia barashikirije kandi amakenga kubwicanye buba muri ico gihugu mu gihe cy'imyiyamamazo, aho basaba uwo murwi gukura mwihiganwa abazogaragara kudurumbanya umutekano muri iyo migambwe. Igihugu cya leta ziyunze z'Abarabu canke Emirates Arabes Unis kandi gihamagarira abanyagihugu bacu murambabarira kwirinda kwambara impuzu ziranga imico yabo mu gihe bari mu ngendo mu mahanga. Ibyo bishikirijwe inyuma yaho ibimesha makuru by'ico gihugu bitangarije ko hari umugwizatunga wabo yafashwe muri leta ya Ohio aha muri Amerika yikeswe ko ari umunywanyi w'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Leta y'ico gihugu ivuga ko uwo muntu yikeswe kuko yari yambaye ikanzu yera, umwambaro umenyerewe kwambarwa n'abanyagihugu b'ico gihugu. Agifatwa yambitswe amapingu mu nyuma atabwa mu mvuto n'igipolisi cyo muri leta ya Ohio ndetse aranajanywa kuvurwa kuko yari yasinzikarijwe ubuzima. Iryo gabishwa kandi ryarahawe abakenyezi b'ico gihugu baba mu bice bimwe bimwe byo mu Burayi ko bo kwirinda kwitwikira mu maso cyane cyane baba mu Faransa, Ububiligi, Uholande hamwe na Denmark. Leta ziyunze z'Abarabu ariyo Emirates Arabes Unis ivuga ko ari mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu b'ico gihugu. Muri Iraq, ambasaderi aserukira Leta Zunze za Amerika muri ico gihugu Stuart Jones yarabonanye n'umushikiranganji wa Iraq ajejwe kwivuna abansi Khalid al-Obeidi, bavugana ingene ivyo bihugu vyokorana neza mu kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu. Iyo mubonano wabaye ejo ku munsi w'Imana ni nyuma yaho umuhari wa leta ya Kiisilamu wembangiye ko ariwo waturikije bombe zibiri zahitanye abantu 124 ku murwa mukuru Baghdad zongera zikomeretsa abandi 186. Ibombe ya mbere yari itezwe mu ikamyo yaturikijwe ejo ku munsi w'Imana inyuma ya saa sita y'ijoro mu kibanza kigwiriyemo amazu y'ubudandaji ahitwa Karada. Iyo bombe yonyene yahitanye abashiga 119 ikomeretsa 170. Nico gitero gikomeye gikozwe i Baghdad muri uyu mwaka. Umuhari wa leta ya Kiisilamu we wamenyesheje ko warondera abayisilamu wo mu bwoko bw'abashite abo wita ko bemera ibintazi. Ibombe ya kabiri yaturikiye ahitwa Shaabu ni mu buraruko bwa Baghdad ihitana abantu 5 abandi 16 barakomereka. igihugu cy'Ubushinwa caraye gihaye Afghanistan ingabire y'ibikoresho bya gisirikare bizofasha ico gihugu guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba. Ni imfashanyo ya mbere Ubushinwa butanze inyuma yo gusezerana ko buzofashisha Afghanistan miliyoni zitari nke z'amadolari muri urwo rugamba. Ibyo bikoresho bigizwe n'ibiduga bya gisirikare, amasasu, inkoho hamwe n'ibindi bikoresho byashitse ku murwa mukuru Kabul wima ku munsi w'Imana, aho ambasaderi w'Ubushinwa muri ico gihugu Yao Jing yaciye abishikiriza igisirikare cya Afghanistan. Bakurikiranira hafi ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bavuga ko Ubushinwa bwatanze iyo mfashanyo aho gifise amakenga ko umutekano wama wahungabanye muri Afghanistan ushobora no gutandukira Ubushinwa. Intara y'Ubushinwa ya Xinjiang iri mu burengero irangwamwo abayisilamu mu bwoko bw'aba Ugure bama bagumutse biyamiriza intwaro y'umukazo y'igihugu cy'Ubushinwa. Abantu baharugwa mu majana bitwaje amabendera y'igihugu cya Turukiya baragize urugendo ku murwa mukuru Vienne wa Autriche ejo ku munsi w'Imana biyamiriza igitero cyabaye mu ndwi iheze ku kibuga cy'indege cy'Istanbul muri Turukiya, ahasize ubuzima abantu 45 n'abashika 250 bakomeretse. Abo bantu bagiriza leta ya Autriche ko ifashe mu mugongo abarwanyi b'umugambwe w'abakiri de PKK bagirizwa ko aribo bagaba ibitero muri Autriche na Turukiya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na mugenzi wanjye Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Societe Brook Motion Limited ikora ibijyanye n'itumanaho irinubira igihombo cya miliyoni zigera ku 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi sosiyete yari yateguye umutambagiro wo kwibohora kuri iki cyumweru wagombaga guhera Nyabugogo ugera mu mujyi mu rwego rwo kwishimira uruhare ingabo z'u Rwanda zagize mu kubohora igihugu. Ku munota wa nyuma abateguye iki gikorwa cyagombaga kugaragaramo ingabo za RDF bategereje amaso ahera mu kirere kandi nta makuru bahawe. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Uru ni urugendo rwagombaga guhera Nyabugogo rwerekeza hazwi nka Car Free Zone imbere y'ibiro by'umujyi wa Kigali ari naho igikorwa cyagombaga kubera. Rwagombaga kugaragaramo igisirikare cy'u Rwanda, igipolisi ndetse n'abasivile. Ni urugendo rwateguwe na kampani ikora iby'itumanaho Brick Motion Limited. Bwana Bruce Ishimwe arimo bateguye iki gikorwa. Umva impamvu yabwijwe rya Amerika.
Kuvugiye cyatangiriye ni igikorwa buri gihe usanga gitegurwa bise n'urwego rwa leta. Ako mu byukuri impact zo kwibohora ntago ari leta yumva ibyo bintu gusa. Nitwa abaturage. Iyo tubona imihanda myiza irahari, isuku irahari, umutekano ni wose, iri terambere tubona umunsi ku munsi ku munsi. Izi ni ingaruka nziza zo kwibohora. Ingabo twiba duhora nabo Army Week baje mu buvuzi, Army Week baje gusana ibyangiritse. Ese wa muturage ukorerwa ibyo bintu azashima ryari? Iyo muhuye waraza yashima agashima ari umwe gusa akavuga nishimiye inzu nziza naribonye baramvuye ndakira. Ariko mu by'ukuri na wa wundi bitagezeho nafite ibindi bimugeraho. Si twebwe cyagira igikorwa cyo kugira ngo turekonese ibyo bakoze, barabamugariye ku rugamba babone ko imbaraga batanze zitapfuye ubusa. Iyo niyo objective.
Inyabugogo guhaguruka berekeza mu mujyi rwagati byari biteganijwe ku isaha ya saa 10 z'igicamunsi. Tuhagera habura iminota mike twasanze abantu bakeya cyane. Hari igipolisi cyagombaga gucunga umutekano kuri uwo mutambagiro, ariko bitangiye gusatira mu masaa 11 z'umugoroba. Abagombaga kuyobora uwo muhango ari nabo bawuteguye bari mu gihe cy'urujijo kukumenya niba abasirikare bagenewe igikorwa baraza cyangwa batari buze. Rubanda bari bitabiriye uwo muhango batangiye kugenda ruhongohongo babonye bategereje igisirikare amaso agahera mu kirere. Abateguye umuhango batakuraga telefone ku gutwi bavugana n'ubuyobozi bw'ingabo ariko baganira umusubirizo na polisi yaraho mu gucunga umutekano. Byarangiye nabo banzuye kujya gutambukiriza ubutumwa bateguye aho imbere y'ibiro by'umujyi wa Kigali. Ariko amakuru twamenye nuko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwabasabye kubyihorera kuko ingabo z'u Rwanda zitahabonetse. Byumvikana ko ntacyo byari bisobanuye kuko bagenerwa bikorwa ntabarimo. Bwana Bruce Yishimwe ku isonga mu bateguye iki gikorwa byarakababara kuko avuga ko byamuteje igihombo cya miliyoni zikaba kabicumi mu mafaranga y'u Rwanda.
Birambabaje kuko ntabwo nageze ku cyo nagombaga kugeraho. Ariko imodoka iparitse hariya sound na stage byose hamwe miliyoni 3 n'igice. bakaduha n'amafaranga. Ibi ngibi byakozwe stand wazanye ibyo kunywa, ibyo kurya, bla 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 bla. Nibintu byiri n'igice zirimo. Ubwo nanga seshashato communication. Ushyire byine transport n'ibiki byose byagiye kugira ngo iki kintu turebe ko kizagerwaho. Niba bihagaze nko muri miliyoni n'igice. Muse zibaze ingahe.
Twashatse kumenya impamvu mu gisirikare bari bemeje ko bazitabira iki gikorwa cyo kubashimira ku ruhare bagize rwo kubohora igihugu, bakabura ku munota wa nyuma ntibyadukundira. Liyetona Koloneli Rene Ngendahimana uvugira igisirikare cy'u Rwanda ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa. Abafashe ijambo bari mu bagombaga kwitabira uyu muhango nabo bagaragaje akababaro no kwihanganisha Bwana Ishimwe ku gihombo yahuye nacyo.
Nkuko abivuze koko ntabwo kirangiriya, hari igihe koko amaboko yawe ntabwo acitse, Imana yaguhayizaga n'ibindi, kandi kukuta watekerezaga ibyiza nkeka ko bizakomeza kandi Imana ikabigufashamo. Kuko ni igikorwa cy'urukundo, cy'urukundo ntigisi, ntabwo gifaringa mu buryo dushobora kubibona dutya, ariko wowe ejo bizatungana. Yero kubwanjye rero numvaga ni muri uwo kumushimira kubitekerezo cyagize
kuba bifeyirinze nge nk'umuntu ndumva bimbarajeho ukuntu by'ukuri yo duhaguruka ari nk'uko urugendo rwari ruteganyijwe, tukaza nk'uko bari banditse hariya ko hari inzego by'ukuri bigaragaza teme ya topic ya discussion y'icyo twari buganireho, tukava hariya nk'urugendo byari kuba byiza kurushaho.
Amakuru twamenye nuko mu basirikare hagati ya 200 na 250 bagombaga kwitabira uyu muhango havutsemo impande ebyiri. Rumwe rwemeraga kwitabira n'urundi rwabyangaga kubera amakuru bamenye batinze. Ingabo zacu ni umutamenwa, dusenyera umugozi umwe mu kubaka urwa tubyaye dusigasira ibyagezweho, niyo nsanganyamatsiko bari bugenderaho muri uyu muhango. Biteganijwe ko uyu muhango wo kwibohora ku nshuro ya 22 ku rwego rw'igihugu ari ku itariki enye z'uku kwezi kwa karindwi zibura amasaha make, itariki ingabo za RPA zabohoreyeho u Rwanda. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Shuti mwese muduteze amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye ko iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwe rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyimviro vya bose mu myaka 20 heze.
Mbega imyaka 20 imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho mu turero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu, uko byagiye birahinduka.
Mu Burundi haravugwa ikena ry'amafaranga y'agaciro. Mu gihe cy'amezi abiri idolari ry'Abanyamerika ryavuye ku 2000 by'amafaranga y'amarundi, ubu rikaba rigeze ku 2000 hafi na 370. Ibyo bimaze kugira ingaruka ku bakora umwuga wo kuvunja amadolari kuko batabona abaza kuvunja. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ahibonekeza ubwa mbere ubukene bw'amafaranga y'agaciro nk'amadolari cyangwa amafaranga y'abanyaburaya, ni ku biro bikoreramwo abarangura bakongera bakagurisha ayo mafaranga. Abo bita abavunjayi mu rurimi rw'Igiswahili bemeza ko ayo mafaranga y'agaciro ubameze nk'umuzi w'ibuye, naho badashima ko umuntu abafata amajwi. Bavuga ko mu mezi abiri aheze ariho ibintu byunyutse. Idolari ry'Abanyamerika ryavuye ku 2000 by'amarundi, ubu rikavunjwa yarenga mu mpera z'ino ndwi. Yanageze ku 2,375 nk'uko abakora umwuga wo kuvunja babivuga. ubukene bw'ayo mafaranga nibuza busonga abakora umwuga wo kuvunja bonyene abadandaza barangurira ibidandazwa mu mahanga bararira rukajana abo twasanze aho badandariza mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko ibintu byadabutse hamatagikozwe ari kabiri na rimwe bagahagarika uwo mwuga
amadevize ntayo kandi byashara ubu bimetse nabi nanabi nutwe umuntu yarafise nta kintu agikora kuko nta ni dollar kironga kugira ngo ube wosubira yo nutwe wawazanye ntabakiriya tubona kubera ibintu byarabaye nabi sinzi uko twabigenza
ngiye kuri amadevize aratugura koronga ngiye kuronda amadevize agiye akubwira atahe wafise ngaka tuyaronga kutusanga ya aduze ngo nkaje yemaze kwezi kose naja kurango kora kugura amadolari
amadevize ndakiboneka kandi echange yamaze kuduga ubishitse kuri 238 kandi imbere twavunja kuri 160 habe agenda neza cyane
mwibanye inkuru y'igihugu muhanuzi mu biro by'ubuyirongoye ntiyemeza canke ngo hakane ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu avuga ariko ko bishika ko haba igihe agaciro k'amafaranga muri buri gihugu kagabanuka Ephraim Niyongabo asigura ko Burundi bufise amafaranga y'agaciro yo kwinjiza ibyankenerwa mu gihugu muri kino gihe
usanga ihindagurika giki giciro c'amafaranga y'agaciro ku isoko iyo izo n'amategeko ari ibintu bigereranye n'uvuga byahinutse nk'ibice 4% ibyo bice 4% ni ibintu bisanzwe jewe igikuru nuko mvuga nti Banki y'igihugu icikora n'ukuvuga ati amafaranga y'agaciro ahari akoreshwa iki kumvuga ati tuyatunganya neza gute igikuru nuko dufise amafaranga gushika ubu atuma ivyo bidandazo biva hanze biza mu Burundi amafaranga y'ukubizana gushika ubu atarabura ni kuvuga ibitoro ni kuvuga imiti ni kuvuga imyavu y'ikizungu ivyo nivyo banki y'igihugu ishira ko n'uvuga iha uruhara runini kandi gushika ubu tabana yuko tugishoboye gutuma ibyo bintu byinjira amafaranga y'ukubizana aboneka
naho umutegetsi atemeze ikena ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi umuhinga mu by'ubutunzi Karoli Nihangaza aravyemeza uwo muhinga atubwira bimwe mu byatumye ayo mafaranga y'agaciro akena mu gihugu
turavye nko mu mabanki aho abantu bashika amahera y'agaciro yari mu mabanki murazi ko habaye ingingo y'amahera yari mu maprojet mu ma ONG naye mu ambassade munabace batwara yose aca muri Berbe bivuga yuko amabanki ikora itwabo commercial atagifise amadovize amafaranga y'agaciro menshi hanyuma kandi na ajya ama biro de change nabo nyene bahora bakura amahera mu mabanki ya nyene yikora twako hanyuma murazi yuko ayo mafaranga ava ku vyo leta ishora hanze murazi ku giciro cagahawa cagabanutse cane hanyuma akava ku ibi vya tourism by'ingenzi murabona turafise ingorane z'uko ingenzi nziza vya security hanyuma akava no mu mahera twahabwa n'abadufasha murabona yuko habaye ingorane amahera akagabanuka cane
umuhinga mu by'ubutunzi aremeza ko ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu rigira ingaruka kambi Karoli Nihangaza atanga uburorero ku badandaza bakuri byankenerwa hanze y'igihugu n'igihugu ubwacu kitaba kikironse amatagisi yinjira mu kigega cya leta baba abadandaza canke abakora umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro basaba leta y'u Burundi gutorera umuti gyokena y'amafaranga y'agaciro kugira ivyahuha n'ibihuhuke umuhinga mu by'ubutunzi Karoli Nihangaza wasaba leta y'u Burundi kwegera banki y'isi yose canke ikigega mpuzamakungu FMI ivyo bigega rutura ku isi bishobora gutorera umuti ngorane ibyakozwe inyuma y'ibihano byari byafatiwe leta y'u Burundi kuva mu 1996 nk'uko umuhinga mu by'ubutunzi arangiza bivuga I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
mu Kirundo umucamanza w'urukiko rukuru ari mu maboko y'ubushinjacyaha aregwa gukwirakwiza inzandiko zitagira umukono zifite amagambo asebya umukuru w'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Nyuma yo guca hijya nino indere y'abana b'abakobwa bo mu kiyaca kumoso abakenyezi bari mu runani ruharanira agateka k'abakenyezi basanze imvuzi nyifato mbi kubana b'abakobwa iva ku bintu bitandukanye bamwe mu bakenyezi bagize ugo runani rugizwe n'abakenyezi bangana 90 bari ku mitumba 18 gizi komine ya Kinyinya bagiye bayaga n'ijwi rya Amerika naho ngendera Clemence wo muri ugo runani arafise uko abibona
oya ingeso mbegeje iyo micheri n'ibyo biyabana masaka ingeso ziralenga gusumba no mu rushano izo z'ubusambanye nyene bwo buraya usanga bwiyongereye gusumba mu rushano imvura iri kirago kuko baba bejeje byinshi bafise ibyo birira
bitandukanye nuko niyo nzima Leonia abibona
kari kubera intuje kugushura amaso kwa abana mukobwa we arimo adahanugwa niwe muhanu yagusimbira akagira ati we mawe ntiwovuga
ndayunganiye Virginia na wati
urabona nk'iyo umugabo yazanya abagore babiri acafata canke abagore batatu acagira umwe urabona abagore ntibanganya imigisha babandi ba wa mugore nawe adakundwa ni bara abagore babiri badakundwa babana bagacabaho nabi bakaja gucingero bakabona birananiranye ari umukobwa cyahitamwe kuri umuhungu bijana akiri umwana urumva se rero nta kwabigwanya kuko ntaca aba yarabamariye nizo ngoranire zo guhari kandi nta mwana w'umuntu aharitse yiga baharikanjwe ntibiga naho biga ntandika yaba abana bagaca bagira ingorane
ubona mahera cha yatwara
mubagore aca itana nk'umwe nyene uwo yashimye yangwa mufata neza sinzi bakacagenda bakanywa bagatikiza ibisige na bakazaraza jana mu buhumbu
ico kibazo cyo guharika chatumye baca bigira inama mu runani rw'abakenyezi ruharanira gateka kabo mu kugwanya iyo ngendo yo guharika umugore yaharitswe aterezwa gusohogwa mu ntumbero yo gukingira umugore mukuru ndiho kubgaye Jean Bosco umuhanuzi wa mustandiro wa komine Kinyinya ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano aremeza ko mu ntwaro bashigikiye iyo ngingo yabo bakenyezi
hari abapasoni batowe ramwe bitwa Rongifarasa from the farm rero bararusinyigisho yuko iyo habonetse ubuharika baca bihuta bakaja kumusorora uwo mwigima kamusubiza iwabo na cyane cyane nk'uwahebyishure wewe baragerageza bagafatanya n'abajeje intwara ku mutumba bakamusohora hanyuma bakamusubiza iwabo.
Divine Kamuco arongoye ikigo citaye neza y'ingo n'imiryango muri komine ya Kinyinya aratubwira ko iyo ngingo itunganijwe
ihuriro ry'abakenyezi rifatanije na twebwe ndetse n'intwaro iki kibazo cyo guharika twaragihagurukiye dukorera mu runani iyo rero twumvise nk'umugabo yazanye undi mugore wa kabiri turaje hamwe tukagenda twishikira aho uwo mugabo atuye hanyuma dufashanije nabo bakenyezi batowe kuri uwo mutumba nyene turi kumwe n'ubarongoye kuwe kwa komune tugashikayo tukagerageza gusohora uwo mugore tukamwirukana ari umwana akiri muto tukamusubiza iwabo tukamushikiriza abavyeyi tunambabandanya amashuri akabandanya amashuri cyangwa akabandanya ubundi buzima mugabo tukamwumvisha ingaruka mbi tukuja guharika uwundi mugore. Icyo rero ni ikintu muri komune yacu gikorwa cyane n'ukuri turagerageza dufatanyije nabo bandi bose basanzwe bakorera mu bijyanye no kugwanya mabi afatiye ugitsina turashira ingufu hamwe iyo twumvise ikibazo nk'icyo hanyuma tukayitunganya kandi bikagenda neza kugira ngo tujye tugihagurukira nuko twabonye yuko icyo kintu icyo kibazo kihari kandi giteye ingorane mu ngo nyinshi.
Kamuco Divine avuga ko bamaze gusohora abakobwa baje guharikwa bashika kuri 15 kuva mu kwezi kwa gatanu z'uno mwaka muri komine yose cyikogwa bagikora nk'abakorana bushake kuko atashira hamwe ribafashe mu mugongo. Iyo ngingo Divine Kamuco avuga ko bayifashe kuva mu ntango zisarura mu kwezi kwa gatanu kugira ngo bakinge amabakoregwa bakenyezi kubijanye no guharikwa ko bakunda guharikwa mu gihe cici. Abakenyezi batabawe niyo ngingo barashima ko bafise aho batakambira bikanyaruka. Nakanani Silvia aba ku mutumba wa Nyamigina muri komine ya Kinyinya yabwiye ijwi rya Amerika ko umugabo wiwe yazanye uwundi mugore inshuro zibiri yirukanwa n'abo bakenyezi. Dominique Havyarimana serukira ubushikiranganji bw'abateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsi na mu ntara ya Ruyigi avuga ko iyo ngingo yafashwe n'abakenyezi bo muri komine ya Kinyinya ikwiye kuba akarorero no ku yandi makomine kugira ngo barandurane n'imizi ingeso yo guharika. Muruigi, Fidel D'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere. Ayo makuru twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda uri mu Rwanda.
Uyu munsi kwa mbere tariki ya kane Nyakanga kuri Stade Amahoro i Remera hateganyijwe umukino ukomeye wo guhatanira igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru. Uyu mukino wa finale urahuza amakipe asanzwe ahanganye mu ruhando rwa ruhago hano mu Rwanda ariyo APR FC na Rayon Sport. Muri iri rushanwa rimaze igihe kitagera ku kwezi kumwe ritangiye, aya makipe yombi n'ubundi yahabwaga amahirwe yo kuzashakirana ku mukino wa nyuma. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe ya APR FC yasezereye Espoir FC y'Icyangugu. Umukino ubanza wari wabereye kuri Stade Kamarampaka, amakipe yombi yari yaguye miswi aranganya ubusa ku busa. Hanyuma mu mukino wo kwishyura wabaye kwa gatanu w'icyumweru gishize, APR FC itsinda Espoir FC igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Iki gitego cyabonetse ku minota 90. Ku ruhande rwa Rayon Sport, muri kimwe cya kabiri kirangiza yagombye kwiyuha kuya mbere yo gusezerera ikipe ya AS Kigali. Umukino ubanza wabereye kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, AS Kigali na Rayon Sport zari zanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Rayon Sport yahisemo gukinira umukino wo kwishyura kuri Stade y'Imuhanga mu ntara y'Amajyepfo. iyi stade yazaniye Rayon Sport umugisha kuko yayitsindiyeho AS Kigali ibitego bitatu kuri bibiri. APR FC ngo ifite intego z'ikirenga uyu munsi kuwa mbere. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yakunze kwiharira igikombe cy'amahoro. Umutoza wayo umunyatunisia Nizar Kanfir avuga ko ikigamijwe ari ibikombe bibiri uyu mwaka.
Maintenant il nous reste deux matchs.
Ubu ngubu dusigaje imikino ibiri. Umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro n'umukino wa shampiyona tuzahuriramo na AS Kigali ushobora kuduhesha igikombe cya shampiyona. Ubwo rero byose birashoboka, turiteguye. Ndasaba abakinnyi banjye gushyiramo umwete kuko ndabizi ko uyu mwaka w'imikino watumye bananirwa cyane. Nibyo, turiteguye cyane, twiteguye gusimbiza ibikombe byombi uko ari bibiri. Ntabwo bigomba kuducika kuko twarakoze cyane, ibikombe twarabiharaniye, twarakoze kandi byo mvuga birashoboka. Abakinnyi banjye bose ko ari 30 bafite icyizere, mwarabibonye. Niyo nkoze impinduka z'abakinnyi bane cyangwa batanu mu kibuga, ubona biteguye rwose, maze ikipe duhanganye tukayirusha.
Toujours on est là, on est présent et on domine l'adversaire.
Ku ruhande rw'abafana, ngo isaha y'umukino itinze kugera kugira ngo agacakirane n'agahore. Byabaye umuco, buri gihe iyo aya makipe yahuye usanga imihigo ari yose ku bakunzi bayo.
Ndakubwiza ukuri, ubu Rayon Sport nakubwiye ko Rayon Sport guhera nta gikombe n'icyo mu Rwanda Rayon Sport izongera gucaho. Uyu mwaka kuri Rayon Sport ni umwaka wo gutwara ibikombe byose nta kimwe dusigaje.
Ikipe ya APR mu by'ukuri ihagaze neza urebye impande zose, uhereye ku ba strikers, aba midfielders.
APR FC na Rayon Sport ni amakipe akunze gutsindagurana. Umukino uherutse guhuza aya makipe yombi muri shampiyona, Rayon Sport yari yapfunyikiye mukebe wayo APR FC uruhago rw'ibitego bine byose ku busa. Abakinnyi b'imena b'iyi kipe yambara imyenda y'amabara y'ubururu n'umweru barimo Davis Kasirye, Savion Shuti, Ismaila Diarra, umunyezamu Eric Ndayishimiye, Pierre Kwizera n'abandi ngo biteguye kongera gutsibagura APR FC. Ku ruhande rwa APR FC nabo ngo kirazira gusuzugurwa kabiri mu rugo rw'umugabo. Jean-Claude Iranzi, Yannick Mukunzi, Janvier Benedata, Isabigirimana, Emery Bayisenge na bagenzi babo bafite gahunda yo gutsinda Rayon Sport mu rwego rwo kuyereka ko igikombe cy'amahoro ari umwihariko wa APR FC. Izi mpaka zose ziraza gukemuka mu kanya kaza kuza ku gicamunsi kuri Stade National Amahoro I Remera. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha, ariko mbere yuko dusezeranaho, reka Aloys Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi. Bamwe mu bagize umugujejwe gutunganya amatora muri Zambia bimirije kuja I Dubai muri Leta Ziyunze z'Abarabu, Emirati Arabini, ahasorerwa amakarata y'amatora mu matora ategekanijwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani kuza. Priscilla Isaac arongoye umurwi amenyesha ko bazoguma I Dubai gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi kugira bakurikirane ico gikorwa kuva mu ntango gushika aho amakarata yose azoba yahejeje gukogwa. Igihugu ca Leta Ziyunze za Barabu, Emirati Arabini, kandi gihamagarira abanyagihugu bacu kwirinda kwambara impuzu ziranga imico yabo mu gihe bari mu ngendo mu bihugu by'amahanga. Ibyo bishikirijwe inyuma yaho ibimenyesha makuru by'ico gihugu bitangarije ko hari umugwizatunga wabo yafashwe muri Leta ya Ohio aha muri Amerika, yikezwe ko ari umunywanyi w'umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Leta y'ico gihugu ivuga ko yikezwe ko yari yambaye ikanzu yera, umwambaro umenyerewe kwambarwa n'abanyagihugu b'ico gihugu ca Emirati Arabi Uni. Ambasaderi aserukira Leta Zunze za Amerika muri Iraq, Stuart Jones, yarabonanye heje ku munsi w'Imana n'umushikiranganji wa Iraq ajejwe kwivuna abansi Khalid al-Obeidi, bavugana ingene ivyo bihugu vyokorana neza mu kurwanya umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Uwo mubanano wabaye kwa Mungu inyuma yaho umuhari wa Leta ya Kiisilamu wemangiye ko ari we waturikije bombe zibiri zahitanye abantu bashika ijana na 24 ku murwa mukuru Baghdad, zongera zikomeretsa abandi bashika ijana na 87.
Thank you.
inshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Almas Kalala amakuru mwagejweho na Aloys Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.